Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Sanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mwiriwe nshuti mwese muteza amatwi radio Ijwi ya Amerika, ni Oriane Tangishaka muri kumwe muri studio Indwi. Inyuma yaho umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishirahamwe ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu univitaho impunzi wumvikanye kandi ugatangura gutahukana impunzi z'abarundi zivyipfuza ku itariki indwi z'ukwezi kw'icenda. Ukwezi kurarangiye, igice kingana n'abantu 600,800 bategekanijwe kuba bashikanywe mu ngo zabo mu ndwi zibiri, bitegekanijwe kuba byakozwe ku itariki 31 z'uku kwezi kwa 10. Ivyo bikogwa byo babiriko bigenda gute nkuko byategekanijwe mu kibano abarundi batahukanywe? Ubuzima bwifashe gute? Mbega umutekano w'abarundi basigaye mu makambi muri Tanzania wifashe gute mu gihe havugwa ko hariko haratogwayo ibigwanisho? Umutekano wabo wifashe gute? Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri Sanga cuno musi. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko twababwiye. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga mwumva imisi yose muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Inyuma yaho umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu univitaho impunzi HCR wumvikanye kandi utanguriye gutahukana impunzi z'abarundi za mbere kuva ku itariki indwi z'ukwezi kw'icenda. Ukwezi kurarangiye. Aho ni mu gihe umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu muri Tanzania yari yabishikirije ibinyamakuru vya Tanzania yuko yibutsa ko izo mpunzi z'abarundi ziriko zitaba akamu katewe zatewe n'umukuru w'igihugu cabo. Aho ni nyuma yaho kandi uwo mugwi nyabutatu ushikirije ku igice ca mbere c'abarundi bashika ku 12,000 bazoba batahukanywe mu mpera z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2017. Igice cabo kingana n'abantu 600,800 bategekanijwe kuba bashikanywe mu ngo zabo mu ndwi zibiri. Kuri aho hazoba ari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10. Ibyo bikogwa rero byoba biriko bigenda gute? Byoba biriko bigenda nkuko byategekanijwe? Mbega umutekano w'abarundi basigaye mu makambi muri Tanzania wifashe gute? Aho ni mu gihe havugwa ko hari ibigwanisho biheruka gufatwayo. Nivyo tugiye kwihweza mu kiganiro muri Sanga muri kano kanya. Twatumiye Terence Ntahiraja, umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu. Tubaha ikaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubibutse nimero yacu mushobora kutwakura ko tukabahamagara ni 1-202-441-93-1. Ndasubiramo, nimero mushaka kuduhamagara ko ni 1-202-441-93-1. Reka twakire umutumire wacu rero tuje mu kiganiro twikihweza uko ubuzima bw'impunzi z'abarundi bwifashe muri kino gihe. Mushe Ntahiraja Terence, turabahaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
ego ndabare mukije nitwa ntaviraza Clarence abandi munganizi umushikiranganje ihagatse mu gihugu cy'ukundi gihugu abandi bivugije ubwo bushikiranganje ndabare mukije nese kuri Amerika eka mukije nabantu bose reka twumvira haba mu bundi cyane ku isi yose.
Murakoze cyane gose gufata kano kanya ko kugira ngo mudufashe kwihweza uko ubuzima bw'abarundi bari barahunze igihugu bwifashe muri kino gihe abariko baratahuka. Ku itariki indwi z'ukwezi kw'icenda aho impunzi zitari nke zava mu ikambi y'Induta mu karere ka Kibondo intara ya Kigoma basavye gutahukanwa ku bushake bwabo, ijwi rya Amerika niho ryari riri aho babakira ku butaka bw'u Burundi. Mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana niho yarari, reka dutega amatwi inkuru yadutegura ico gihe.
Ibimumva bihinda n'ibiduga byari bizanye abarundi bangana amajana 3 bari bahungiye mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania ku mupaka w'u Burundi na Tanzania yitwa Imabamba muri district ya Kibondo intara ya Kigoma. Intumwa za leta y'u Burundi n'abakozi b'ishyirahamwe gita y'impunzi HCR bari bagiye kubategera mu kururuka ibiduga. Abo barundi barangwa na kamwemwe Emmanuel Maganga, mukuru w'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, yari aherekeje abarundi yatubwiye intumbero y'icyo gikorwa.
Zoezi la kukabivi
igikorwa cyo gutahura abarundi babyishakiye kiratanguye. Nashikirije icegera cy'umushyikirano w'intara yo hagati y'u Burundi igitigiri cy'abangana amajana 3 batashe. Icyo gikorwa kizobandanya gushika mu kwezi kwa 10 aho igice cya mbere kizoba kirangiye 6,700 bazoba batahukanye. Igice cya kabiri kizoca kibandanya ku buryo ukwezi kwa 12 kuzorangira abiyandikishije bose batashe. Bamwe muri abo barundi bahungutse nabo nyine bagize icyo bavuga. Godeliva Ndorere yamuka muri komine ya Gisuru.
Ubuzima bwo mu nkambi ubwa bwari bumeze neza, ndya twaronka nabi nabi nyene twari tumerezwa nabi, tugize mugaso kuva karimwe nishe kidukuyeyo hanini tuvanywe no kubwira ngo tuze kubaka igihugu cyacu ku buryo hari amahoro. Yemwe n'abandi nyuma bariko baravuga ko baroze.
Amosi ya Kizimana mugenzi we aramunganira.
Jewe icyatumye mpitamo gutaha nuko ndabonye mu gihugu cy'amavukiro ari heza kandi atakindi gihugu kiroza kinsumbira igihugu ndavukiyemo. Ndifuza rero kuza gufashanya na bene wacu bemeka igihugu gufashanya mu iterambere ry'igihugu cyacu. Akamo nteye abasigaye inyuma kwipfuza mu gihugu cy'amavukiro nabo nyene bari kuba ariyandikisha kuvuyisha nuroba atiye byiyumvamo. Ndize neza niyamara kubona twasohoye akavubu noneho tugasohora salama nabo nyene afite icyizigiro kandi yarifuza cyane kuza kubaka igihugu cy'iwabo. Nta muntu ari mu buhungiro abunezererwa bose bagomba gutaha muri make nkuru.
Ndarumariye Maria yivugira ko atazi n'icyo yari yarahunze.
Nta kintu njena nagiye munga nabona hari amahoro, maze gushikayo mbona n'ubundi numva bagoma hari amahoro. Umwana wanjye nari nasizino ni nawe yambwiye mbere ati ni ntuta. Hanyuma rero niko kwiyumvira ati jewe gushikiyo n'amaguru sinohashika. Turarindira turasenga tuja tubona Imana irabikoze baracuzanye.
Terence Nayiraje umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu no gukundisha igihugu niyo yari yaserukiye leta yatubwiye uko abarundi bakigwa n'icyo leta igiye kubafasha.
Yari icyubahiro Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo gukingira amatungo yabo n'amatongo yabo ari ngaho aho kurima barahafise. Ica kabiri dufashanya n'abasore mpuzamakungu ha FAO urazi kwitanga imbuto hanyuma ishyirahamwe mpuzamakungu HCR irabatekera ibizobatunga mu mezi 3. Icyo gihe nawe n'imvura yatasuye urazi ko tuba twatanguye kwimbura. Hariho abashika hafi 200 bavaha mu ntara ya Ruyigi na hafi yaho, hakaba n'abandi bashika 110 bashya barangurura hariya mu kigo cy'umukajaga bandikwe bashya batakura mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura bitarirare ibindi ko bikazabandanya mu mwuga.
Tony Raiza umunyamabanga nshingwabikorwa ajeje ibibazo by'impunzi mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania yatubwiye ko ibikorwa byo gutahukana impunzi babyifuza kizohora gitunganywa. Itariki 12 za kuno kwezi yatubwiye ko hateganijwe gutaha abangana 500 co kimwe n'itariki 19 kwa 21 za kuno kwezi hatekanywa gutahukanwa 132 na itariki 25 hazotaha 666. Tony Raiza yatubwiye ko icyo gikorwa kizobandanya uko gushika itariki 11 z'ukwa 10 ari igice cya mbere kizoba giheze ku buryo abarundi 600,700 babisabye baba batashe. Icyo gice kizokurikirwa n'igice cya kabiri kizorangirana n'uwa 31 Kigarama aho abarundi biyandikishije 12,000 bazoba batashe. Mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Yarakoze cyane mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana yishikira aho impunzi z'abarundi zari zishikanye ku butaka bw'u Burundi. Nkuko twabwiye rero umutumire wacu mu kiganiro muri sangacu uyu munsi ni Ntahiraja Terence umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu. Mushika Ntahiraja, nkuko tubyumvise hari abarundi barenga 600,000 bategekanye kuba barashikanye mu ngo zabo mu mpera z'uku kwezi, ni kuvuga mu ndwi zibiri. Ivyo bikorwa vyifashe gute mu bigejeje he?
Nakoze cyane kubaza icyo kibazo, nabonye ndabashimiye ko mwasubiye kugira Amerika. Imbere ku kibazo cyo maza nibutse gato yabujya abarundi benshi benshi bamaze gutahuka, n'abatahutse bitahukanye, ndetse atarinze no gufashwa kugira ngo baze kubera bari bakeneye igihugu gitahukana n'igihugu cyabo. Kwenshi basanga barahembye abandi bakora mu bitari bye mu majyambo abiri gusa mu bihumbi yo kwishyura, ndetse abariko baratwumviza yuko kuva mu 2013 gushika kwezi kwa 12 z'uwo mwaka hari hamaze gutahuka abantu bangana 100,000 n'abantu 45 yatahutse bijyanye atari ifashanyo bariko barasaba. Kuva mu kwezi kwa mbere 2017 kugeza ku kwezi kwa 15 kwezi k'umunani mwaka 2014 turimo, naho hatahutse bangana 38 n'abantu 31 abo bose hamwe n'abamwita mu Gifaransa bahapatiye spontane, no kuvuga baje bitahukanye batarinze gufashwa, bose bakaba bangana 100,000 n'abantu 56. Mbere rero nicyo kibazo cawe uti ya na 33 yarakora ni harabaye kiranga bisi gutegura ukimbuka bimeze gutyo ko mwatubabije. Ego aho rero nagira nsigo ko twumvise yuko twatangije ko nko kugira bya ntwari Sabimana bije kuri bafikiriza hari kugeshezwa
bindi
ku cyenda umwaka niho twabakira. Nagira nayo cyo kuza igenekerezo gushika ku igenekerezo gashya na kandi ku kwezi twatanga hamaze kuba bimwe bitakumva, no kuvuga ingendo, no kuvuga amatungo, ingendo zo kujyana na twagiye tujyana twakira bene wacu zishika 14, ni ukuvuga inshuro 14 tumaze kwakira bene wacu ariko barahunguka abaherutse baje ku 12 bica kwibuka umunsi mukuru wahariwe kwibuka incungu yo kwibukira mu Burundi ibyo bikorwa bya gasore. Gushika rero aho gusa hamaze kuza abarundi yangana 300,820 yari mu miryango ingana 300,370.
No kuvuga ko hasigaye indwi zibiri.
Neza n'ubirabandanya no kuvuga ko kwakira bene wacu tuko tabirabandanya.
No kuvuga ko ibindi 300,000 mutegekanye kwa mu ndwi zibiri mwabatahukanye nabo nyene.
Rego cyane mu kuvuga yuko itangiro nuko dushobora kwigereka ibyano bikatsa rimwe gitugutse mu mwaka nyene ku kwezi nyene dushobora kwakira abashyitsi 300,000 kugira ngo byahangire turishyireho kandi birashoboka. N'ubu ndababwira harategekanijwe ku magenekerezo ya 17, 14, 43, 31, aho hose hazaza abantu barenga 500,000. Urumva yuko ibyo biharuro Imana yabashije dushobora kuzabishikana nk'uko twari dusanzwe twabiteguye.
Ikibazo nyamukuru kijyanye n'uburyo n'ubuzima bwabo bashyitse, imfungurwa bemerewe guhabwa amezi atatu ya mbere barazironswa neza muri iki gihe?
Ego cyane urakoze kubaza icyo kibazo, nk'uko bisanzwe tubitegeje mu mateka y'ishyirahamwe mpuzamakungu hase ryakira impunzi, iyo bashyitse baraheza bagahabwa imfungurwa zigiye batungana amezi atatu, kandi niko birakorwa neza bakabaha udufaranga mbere dukeya, hanyuma hejuru y'ibyo reka nabyereza amaboko iri kwiyagerageza abamaze kuza batagira icyo bashyitse, nk'uko nakubwiye ko ari ibihumbi byinshi cyabibaza ari ibihumbi 2,300 umwami byamaze gushika, kiyagerageza gutanga ifungurwa mu bigo byose bishoboka ku batabikise. Hanyuma igihambaye kitunezera kandi ni uko kubahunze niyo tuba mukuru w'ibiri yafashe ngo yuko atamuhe yo kwihagira itongo ry'ubundi cyangwa amatungo yiwe, mu kuvuga byose byaracungereye iyo baje bashikira mu bwabo kandi nta kibazo. Niba afite ikibazo cyo yaravuga ati inzu yanjye yarashaje yarabomotse, twari twiteguye gushikira ngangi bitegeza kumufasha, twamufasha gusaka iyo nzu ye hanyuma ubuzima bwe bukabandanya neza.
Ni ukuvuga ko muri iki gihe nta bibazo bihari, nta kibazo na kimwe nyamukuru muriko murahura naco mu gutahukana canke kukwakira izo mpunzi muba muriko murahangana naco?
Twebwe ibi wacu nta kibazo dufise, navuga nti bimeze neza, ariko kibe gusa hashobora gushobora umuntu cyangwa ushobora gusanga afite ikibazo, uwo nawe niba barashobora gusanga agenda nawe ugasanga ku mutwe we atudandadeye nyine muri icyo gihe byari nk'ibizi mu gace ko yari yabyikoreye nyine, ariko nagomba kuvuga yuko twe nta bibazo tuhafise, ahubwo ibibazo ni ibyo nk'uko mwaduhuse nabivuze mu buryo nyine aho hakurya akamenye guhunga abanyarundi bene wacu ariko kitegera guhunga n'amane igwanisho ahanswe ahikira bahungu ariko natwe kwakira bene wacu n'uyu mujyanire uburuye ubundi zayitegereye kwakira abana babo kandi atangora
nico kibazo turakigaruka ko mukanya kari imbere n'ibindi bibazo byerekeye izindi mpunzi ziri mu yandi makame mu bihugu bibanye ariko reka duhaka ryo n'abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyene bashikirize ibibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Joel. Joel wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Muraho urakomeye?
Ndakomeye
cyane. Duhamagaye uri hejuru wewe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Nagira baze umutumire. Amahoro ushinga nawe terasi.
Alo, mshinga nawe terasi, muratwumva?
Nagira mu
bazi mu kigo mu cyose ko ni wari ya ka nani kamara mu kigo
nagira mu bazi ko ego turabyunga yuko impunzi bazakira bakazakira neza ako za arkwa bize batamira nabo muri haseri kumva icyo bategekanya ariko nacyo reka murazi mega cyo cyatubaza cyeganye n'ibiganisho byo muntu zafatiwe mu nkambi mo morateganye iki kuba mu gihe cy'ari ibiganisho byafatiwe mu nkambi cy'abashakani bikaza cyafatiwe mu nkambi rimwe abarundi bitabitegekanywe ko ari abarundi babifatanywe mukaba mukomeje kwakira impunzi nta kintu izabwiye nta bwoba bibateye mbe muzokomeza kuzakira cyangwa muzohagarika bizogenda gutyo icyo ngicyo nagira mubaze kumva ibindi ntacyo baraza kubaza abandi.
Urakoze cyane Joel. Reka tubandanye twakire Habi. Habi wiriwe neza, uratwumva?
Ego ndabumva, ndabumva. Mwiriwe neza,
amahoro. Muduhamagaye muri he?
Bo, ndabahamagaye ndi Juba, South Sudan, aho bita mu gisagara cya Juba. Juba ega,
ni byiza cyane kuba mutega amatwi radio Ijwi rya Amerika iyo hose Juba. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Si kibazo cyangwa se navuga ko ari intererano, usibye ko nashaka munyibutse ku izina ry'umire mwashoboye kuba mwatumira sinamubise neza.
Mushinga ntahe Terence Ntahiraje mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu.
Ego ndabanje guhereza mwiriwe umutumire umushikiranganji Terence, nagize mwiriwe nyahubiri mwana
nanjye ndakora mu kije mugenzi akazi nakaba ariko sinakumvise ngamo kansubiriramwo.
Navuze ko nitwa Richard Habiyeremye nkaba ntuye muri Sudani ya Majepfo aho Juba Town.
Ego komeza.
Murakoze cyane.
Muri rusange yari nk'intererano cyangwa se nongera ndabatera amashugwe ku ntambwe mugeze kure kuba nko kwitaho gutahukana impunzi z'abarundi bari mu bihugu bitandukanye. Nongera nsaba yuko kumure mwogira ishaka ridasanzwe ryo gukurikirana mu bihugu biba biri mu biyaga bigari, kuko usanga harimo nk'ibihugu birimo Abarundi ariko ugasanga nta ma embassy yabo y'igihugu cy'u Burundi arimo, na cyane cyane ugasanga yaba Abarundi batuye mu byo bihugu barahura n'ingorane ariko ugasanga bivanye n'ibihugu barimo ata embassy, ugasanga n'ikibazo kigaruka ku izina ry'u Burundi. Rero hakaba kumure ego hakaba kumure twasaba ko nizo munzi tumva zavuye mu gihugu cya Tanzania, kuko hari nizo twumvise zavuye ziba mu gihugu cya Congo, ariko tumenyereye muri gahunda ya UNHCR yuko kera bahora batahura impunzi bakazubakira bakabahereza n'uburyo bushobora kuba bwabafasha. Ati twarumvise ko mu Burundi hari igihugu cy'ubutunzi mu gihugu, sinzi ko bivanye na keringine mwari musanzwe mwakira impunzi yuko umugambi ari wa wundi nyene mwakomeje. Ati muratekanye iki mu gihe twumva ko murira mu gihe mvuga ko hari ikibazo cy'inzara n'ubukene, ubu naho mukaba mufise umugambi wo gutahukana impunzi ziri mu bihugu bibanyi? Ati muratekanya gukora iki bivanye n'uburyo bwizo impunzi zofashije impunzi kandi muvuga ko igihugu gikenye kiri mu bukene?
Urakoze cyane Richard. reka tubandanye twakire nabandi banywanyi bya dijwe rya America twakire Prosper wiriwe neza Prosper Hello
Prosper neza radio y'Ijwi rya America
turakumva
Yomba kuvuga ko leta ya Burundi igomba gukora ibintu byose kubera ko izo mpunzi ziri mu ma France mu Burundi ariko leta ya Tanzania igomba kuvuga ko leta ya Tanzania igomba kufasha izo mpunzi gusubira iwabo ariko na leta y'u Burundi igomba gukora ikintu cyose ibintu byose kubera ko abo izo mpunzi zishaka kugenda mu gihugu cyabo zifite umutekano na nta kibazo.
Prosper duhamagaye urihe? Hello Prosper,
ndabahamagara nyiri muri Goma. Goma ni mu burasirazuba bya DRC mu gihugu kishingira demokrasia cya Congo.
Muratwumva neza hiyo?
Hano cyago tuvumvaga hano wenda mugomba kuintanta maimetere hano Goma kubera ko abantu benshi cyane bashaka kuva amakuru yanyu ariko tumvaga tu amakuru ya PDC ya uzamiryango
utwumvira kuri internet cyane
kuri internet kuri Facebook ndabakurikiraga instakibazi.
Turagushimiye cyane rwose Prosper kuba na wahamagaye ugashikiza icyumviro nawe ugagerageza kugutabariza barundi bari impunzi muri ako karere. Urakoze cyane. Urakoze
cyane. Namwe murakoze radio Ijwi d'America. Nanje ndifuza kuba umwe mu banyamakuru wa radio ya Yohano muri Goma burasirazuba bya Congo.
Ego barakogumye ku murongo kumbure twumve uko twokorana mu minsi iri imbere. Urakoze cyane Prosper. Katubandanye ikiganiro mushinga nawe ntahiraja. Tuhereye ku bibazo vya Joel na Richard na Prosper. Joel yavuze ko kubijanye n'ibigwanisho urumva abasigaye muri iki gihe muri Tanzania barahura n'ibibazo by'umutekano aho amakuru avuga yuko hari ibigwanisho biruka gufatwayo. Mwebwe amakuru mufise yerekeye ico kibazo nayahe byifashe gute muri iki gihe ku Barundi bari muri Tanzania?
Murakoze cyane. Nagomba gushimira abatumi batandukanye abagiye baratanga be n'intero. Uwo nagomba gushimira Joel ari hariya i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ati mbega ko twumva hari ibigwanisho byatuma kandi y'impunzi hari Tanzania ati nta bwoba mufise muzobakira dute cyangwa muzoca mureka byifashe gute. Nagomba mwari ko batwumvira nk'uko mwabikurikiranye nibyo yaraciye iminsi iri munsi y'indwi hafashwe ibigwanisho bishika mbere mirongo ine n'ibiri mu kambi y'Induta hariya mu gihugu cya Tanzania igeze ahantu hatandukanye hashika hatatu nk'uko babikurikiranye. Ibi byarafashwe kandi yari abifatanye n'abanyene barafashwe ahambere ngo bakomeze ariko gushimira leta ya Tanzania n'igipolisi cyayo kuko babifashemo neza gufata ibyo bigwanisho bagafata n'abo bantu atamaraso asesetse. Kandi nibyo ariko batwumva yuko hariyo ikiringo cy'ukwezi hafashwe abandi bantu 11 ariko babiri barashoboye kubafata 9 barafatwa bariko bagirisha ndetse amanama muri iyo kandi nyine babuze abantu ngo ntibatahuke. Ibyo twebwe rero ni guca intege ibyo biza kwegeza ngo twabe dusemerera tuvuga tuti muri ariko bwa kujya Amerika twageze kugira ikiganiro ndababwira impunzi uko bizimbi byo gucya amakambi harimo koko abantu b'impunzi abavuze kubera ubwoba abahinze n'abagiye politiki ariko harimo n'abandi batutse bavuye mu bushoko ibyaha bakoze harimo n'abandi bafite umugambi ufatikanije n'abagombye gucengeza ubutegetsi ku igerekezo ya 13 rishama 2025 abo rero nabo gutuma tubivuga twavuze tuti bafite ibigwanisho abaduherereza bashyira urubanza ubu bagomba bagerageza kugira ngo ubaze ko biriya nabi impunzi zacu bafite n'ibigwanisho rero ntabwo badufise kuri abo twashyiraho kuri kwamenyekanye bitandukanye impunzi bitandukanye n'abagwayi ibyo bisa rifose negative muri aka karere. Rero twe dusaba tuti bene wacu nibatahuka nibadakobyeho ingugu umuntu wese ari muri ayo makambi yifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi yifuza kuza kumbasha nawe n'umutekano guca gufata ingingo byihuta kugira ngo aze na cyane cyane niyo twarangiza uwo mwaka twakiye 2022 twitegure kugira programa cyangwa undi muntu wihumbira 18 kugira ngo ntashire kugira ngo abo bandi bose bazifuza bashore gutaha rero iki kintu kandi gifaka
nyine mwo
bamurikokaya n'ubuzi bagatahuka hano bakaza kandi kwitegereye
kuri ico kibazo nyene mwo bamurikomerakorana na leta ya Tanzania kugira ngo mumenye abo nyene muvuze yuko boba arabagizi banabi bitwaje ibigwanisho muvuganye ibikorwa byo kugira ngo bafatwe cyanke umutekano ugaruke neza abanyagihugu impunzi ziriyo zitekane zishobore kugira gahengwe ni nkikiye muri kigi
ego cyane niyo bete ko kuvuga niko kuri ko ayacyi kwegi hafashwe abashiki 9 hanyuma ubu nabari abo bujya bayitonga abantu bigwanisho igihe n'amatohoza ari nibanga ariko rakoga mu bigo by'igihugu cy'u Tanzania kugira ngo ku radio ariko igihambaye nuko ibi bisheretse ikishuka
ikibazo cyaje cyacerekeye murantunga kibazo cerekeye ubukene igihugu cyiko kiracamwo izo mpunzi ubuzima bwawe bizogenda gute yarafise amakenga yuko hari ubukene bwinshi mu gihugu kandi bishobora kugora abo bariko baratanga
murakoze cyane bishari n'ibyo hari ya mbere hari yari nimenga yari vuga rimwe ya Sudani yepfo yadukeje ubwa mbere ku mugambi mwiza cyangwa se Burundi ku mugambi mwiza yifira ko ari kwakira abandi bene wacu ariko asigaje n'impungwe ati yene kumenga hari ubukene bwinshi n'abana n'ese ko twumva yuko mu karere ka Afrika y'Ubusuko si mu Burundi gusa kandi ko hari ibibazo by'ubukene nyuma aka karere kubera ihinda kuri kagiye byagiye biraba mwese murabizi hari bice bimwe hari mu Uganda haba mu Rwanda haba muri Tanzania hari haraca uruzuba hari naho hakagwa imvura mu buryo budasanzwe ikono n'imirima iyo zera dushyikiye twese ariko twebwe turagerageza ariko nago mandemeshe rishaye ndambwira yuko ibi by'ubukene byatanguye mbere muri cya gihugu cyete twumva igihe cyose cyateye ku isi yose nagira ngo ngere yibitse ariko twumva imyanya nari ndimo kiganiro bw'iki yuko ishobora kuza kugongo hasi byagabanye gifungurwa ku isi yose iza no muri Tanzania izo bahanga byagabanye kugerwa 50% nagerageza natwe ko turafite amakambi y'impunzi ashikane ngaha y'abanyekongo bene wacu bahungiye iwacu naho yahanganyire yaragabanyije kugerwa 20% hariho bavuga hariya muri za cyabe yagabanyije kugerwa 80% urumva ni uko ni mukuru ku isi rusange ariko rero twebwe ko Imana yaduhereza isi mera Imana yaduhereza ikiye cyiza hanyuma tugakora nta ngorane kandi n'ubu gushika ubu abarundi tugira hano barafungwa bajya yaciye avuga ati leta kandi n'igishaka yarengereye mu karere ka Afrika y'Ubusuko bihugu birimo yo kuvuga amambasade yayo nagera ko leta y'u Burundi yafite ambasade muri Kongo tuzaje demokrasia Kongo yafite ambasade mu Rwanda yafite ambasade muri Tanzania no mu Buganda numvise ko ari Sudani y'Epfo nayo iherutse kwinjira mu muryango wa Afrika y'Ubusuko kifuje cyangwa abarundi baba ari hariya twacumbitse tuzagushyikiriza leta igihe leta yizira cyane birakeneye ko iyo ambasade ya Sudani yetu yokugurwa nayo nyene kiba ari byiza kandi tunezera twifuza ko karere ka hariya ko intambara nazo zohera uwaje kwinjira mu muryango banabyinshi bajya mu bikorwa kaburezi tukiyeze ko bamaze kwemererwa hanyuma rero turiya ko tumaze kuba byiza kugira ko tushyize ikibazo mu gihe kandi urundi rwo yibonye ko bikwiye ko yaje abarundi bariyo n'abandi n'igenewe dufitaniye ko iyo kugurwa iyo ambasade twizera ko muri icyo gihe baragomba damuhumuriza
ikibazo cyo
hanyuma
Prosper we yavuze ko Tanzania n'u Burundi byofasha izo mpunzi muri make nibaza ko byo Prosper yashikirije ari byo muri mwe muri iki gihe kugira ngo mufashe izo mpunzi gutahuka tubandanye twakire n'uwitwa Innocent wirewe neza Allo Innocent
La uva
Mahoro
Mahoro nataka mbazo umutumire Ubureke undi yakorana neza na Tanzania none baba baramenya yitwa ibanitse bizana ngira ngo kingire ku butaka bwa Tanzania ama ikindi nasuno hanura ubene wa simunzi bari muri Tanzania ko buta ngira yayonekana neza ko leta y'u Burundi tarira busemangira n'amahanga aha yarabibona ibyo bintu bo bihagarika byo kwinjira kuma oza kudirumba igihugu cy'u Burundi batatu yagira mbona ko buta hama leta y'u Burundi irayibanda gitoza abantu basikana ibigwanisho kugira ngo bamenyekane bibaye ngo umwana w'abantu warungike mu gihugu cy'u Burundi bafata mitewe nk'abaze gutirirwa imaza mu Burundi
murakoze cyane Innocent tubandanye twakire bienvenue amahoro neza
amahoro cyane
murakomeye
yego turitegenza mu Burundi bacyombura n'amahoro
ni byiza cyane kibazo cyane cyumvira
ndafite ikibazo kandi afite n'icyumviro ubwa mbere yari karasigura uwo mutumire asigura ibijyana n'igituma nk'uburyo bw'ubukene cyane bijanye n'uruzuba ico ni kimwe muri ariko ndakeka yuko na politiki sindi umuhinga muri politiki mpuzamahanga ijanye n'ubutunzi ariko bivanye nuko ibihugu bikuru biteye imbere cyane ku isi nabyo ne byagiye birahura n'ibibazo muri politiki zabo ariko byahura nk'umure bitanga amafaranga menshi mu mashyirahamwe asanzwe afasha ibihugu bito bito nabyo ne byaragize ingaruka sindi je rero ku kindi kibijyanye n'impunzi zo muri Tanzania z'abarundi zafatanwe ibigwanisho nokuri birababaje yabaje cyane ariko icyo nosaba leta y'u Burundi agumara barundi bene wacu barakwiye kuraba indinganizo ikwiriye bakavyumvikanamo n'igihugu cha Tanzania wanagomba bakabacira n'inkoni ngufi mwumbure je icyo nico nkeka yuko ngo bahari habanye politike cyangwa abandi bantu b'inkozi z'ikibi baciye babafatira mu magogo barimo bashaka kubatuma mu bidashoboka bakaza kubaha ibigwanisho ibyo rero ari impunzi rikiranyumva by'ukuri nimba ari impunzi nyayo iyo tumitahi wabo kuki wabo uko hari kose abaswahili baravuga abavuga igiswahili bavuga ngo nyumbani ni nyumbani hata kama ni chini ya muti uko tumeze kose fosi mugore biwanyi kuko nibagumiyo urabona ko bari kubajana mu nzira yindi ndi zotuma ibazanira ingorane hari bene wacu bigeze kugira iyo ngorane muri Congo baje mu bya politike ari impunzi byarabazaniye inkurikizi ndende ikindi no bahanura nuko boshiramo ingufu nka leta leta abantu nabayo yabatanga hama ni naho yoba ibakinje n'izo ngorane zindi z'uko bahura n'ibyabo uko bafatwa mu gihugu kitari icyo wabo siko bafatwa n'igihugu cy'iwabo cy'u Burundi kuko umubyeyi yakubyaye n'umubyeyi atakubyaye ntibaguhana kimwe yuguye mu ikosa je ni cyo cyumvira nari mfise ariko ndamubaze rero indinganizo baba bafise kugira batahukane impunzi neza cyane bazirinde ibyo byago bari kubahwana nabyo mu kamakambi y'impunzi barimo haravuga ko bashonje haravuga ko uko bataronka imiti hari abavuga ibyago byinshi bitandukanye bari bafise none nk'umutumire mwatuzaniye abivuga ko iki kuri ibyo leta y'u Burundi yiteguye kubafasha gute
murakoze cyane bienvenue
namwe murakoze
twakire na Egide mbere ko mutumire yabishura mwese Egide wiriwe neza allo Egide duzijwi ariko duzijwi tukumve neza
nagira ngo de kuri iki nabona yuko
ariko uri kure cyane Egide egera telefone neza
iriko turabona yuko bari ko barabahungura kandi kabisa ubiravye mu kibano uko bimeze hariho abaturubiza bakavuga ngo nabe bari bahunze iki ko baje badusangiye no ugacisanga samajambo meza yuko go yishimira
mu kibano uramaje hegaje de aho bishobora kuba bikubira
jewe ndi mbiterane no ikindi nacyo rufasha tubona yuko mbega ko bavuga ko ngo hariho imiryango 23 yoba yarazanywe hanyuma igeze aho babakoranereza ikatitoroka aho bari bari bagasubirayo mutubarize uwo mutumire yuko ayo makuru yo bariyo wabasigiye kubera iki
ibyo byo byabaye hegajide kugira tumenye neza
aho babishyize mu cyankozo iyo miryango ngo 23 yoba yarasubiyeyo
aho hari ryari
abo bari bahunguye arabaca
mu kwezi guheze
mutubaze yuko babuje iyo nkuru yoba ariyo cyangwa ko bisabuze yuko ngo bace basubirayo mbega niba barasubiyeyo basubiyeyo kubera bumva yuko umutekano wabo ukwiye cyangwa yuko nibyo bagize bitarahera
murakoze cyane Egide murakoze mwese mubaje ibibazo n'ibyiyumviro duhere ku kibazo cha Innocent mushinga nahiraja kibazo cha Innocent bienvenue na Egide ndaza kugerageza kwibutsa bimwe mu byo baba babajije ijambo ni kwa
Innocent yavuga ati abafatiwe ibyo bigwanisho
ati bivahe
ubundi bavuze nshadavuye ati dusaba yuko abo barundi n'abarundi yuko baheza barundi bakafata ngo bafate ubundi umubyeyi wabo ati kandi bitwaza bashyira inkoni ngufi niba niyo tumenya ariko yaba nicyo adaciye
bienvenue niwe yavuze yuko umuntu yo bacira inkoni ngufi ariko basara nabo nyine
nagwambiye inasa yuko ikiganza cyabuye hehe ariko yatwumvise yuko nuko twama twirashikiriza hariho akikalarundi karimo afite na polisi na politiki na mirango bafite gutwendaga gutegetse bakoresheje abanyamashyirahamwe amwe bari bataye umurongo bari baratoye bajya muri yamije mu ko bibiri cyane ntabwo bugaruka ko abo rero harabafashwe kubona nabo zaraciwe muri aho hino bashyize ubutungane abo nabo ibintu byabamitse niba rero usanga bariko baragerageza guhinda abo bantu ari nabo babwira ngo nimuhunge bagiye batangira bajya mu matora ariko bakayajyamo iyo byavuye yose ahandi nabo bama bifuza gushika ku butegetsi bakoresheje ingufu cyangwa se amaraso ibyo nabyo mu bihugu byarose demokarasi bikaba bitakibaho ni uko rero kuri kubiragira wenda reka amatongoza abandanye n'ababiha ndetse bagatinda batanamenyekana hanyuma leta y'u Burundi hakaza hari amasezerano bibaye neza bagafasha ngo abafungwa bahare kuri ibyo bakaba bibashyira ibibanza ni ngombwa ariko iyo umuntu nyine ashinga ati nyine mbashyira ku Rwanda ngaha byose amategeko arafite nyine abivuga agenga byaha byakozwe bikamuha byahawe se birahari bigeze bikurikizwe hisunzwe amategeko ariko nyumva yuko aha bakoze mu cyacu maze cyane bindi nawe ati yavuga ati nigutera ubukene twambuze ibintu bitagiye hariho n'ibindi byagaye mu bindi bihugu bitari gukerewe kubisigura ka neza cyane ariko aravuga ati yabangaje kubona hariho yene yacu basubirwanisha ati iyo bacira inkoni ngufi kuko n'abaremi nk'abandi ati kandi impunzi n'igitahe niyo twavuze kuvuga ati iwanyu naho bari munsi y'igice mu mishwari niho bari iwanyu nane naho nganunganiye mu mezi ntabaha konka nyina warwaye amahere none rero twebwe ikintu twerekanye iki bigenda gute leta bakera ni kaga kama leta yateye ngira ngo nabasiguye neza yuko gushika igihe cya 15 nyandagaro uyu mwaka wo kuri 18 hari hamaze gutaha abantu 1,000 n'abantu 5,600 atashe rwanda ku magana cyangwa undi muntu abo bari mu gihugu ni ikimenyetso cyiza cyane aba bari kubanza kuvuga bafashijwe aho bagiye rero inama bya salama rwanda 3,820 aba nabo bari bateranije urumva ariko gushika iyi saa tuvugana hamaze gutahuka bangana 171 n'amajana 163 ikiyo gikurije aba bantu ni babiri akarorero ibihumbi byose biri mu gihugu ntagira ngo turakumwe cyangwa uyu afite ikibazo kumbure cy'ubukene yasanga asanganywe cyangwa ibyidabaje ariko muri rusange ntagerageza kuba tumeze neza twebwe rero nta wundi muti ahubwo ni iyiyandikisha kuri urundi rufunguzo rw'ibihumbi 18 iratambuke yitandukanye niyo mibereho y'ibindi yaje kuba afite igihugu cyacu hanyuma urazi yuko sente cy'iki isoko bwo sasa iyo kya kuri maze kubona ko iko gumugande kandi hari abafashe maze iyo byamuye n'abantu bayiha imigambi yashishe kandi kiyo ko bitwe bino za kuko aho kaje gari mu aka karere ibyo bitari fose bya tije itigeza uhagara n'ibyo byo kwishyiza kandi abantu ibihundi byose bado mu bihugu byose no muri Kongo hari abantu n'amahama hari aje bashika amazina bafise amafoto yo kandi yerekana mugabo baje batorotse kusara leta y'u Rwanda ikoboroheriza naho nyine bifuza gutaha baje batahuka n'ibyo cyavukiye baraje kuza batarutse bari mu ngorane harimo muri ibyo bihumbi abashaka 300 mugabo batoroka n'ibyo bakaza batarutse urumva ko ari ikibazo bitabonye kugira ngo bashaka kandi iwabo
kuri icyo kibazo nyine mushinga nahe na iraja kuri icyo kibazo nyine nk'icyo Bienvenue ariko aravuga ku bandi bari muri ako karere abandi bamwe bashobora kuba babaza bati ni kuki hari hakigoro kadasanzwe kibonekeza ko ariko karagirwa gutahukana abarundi bari muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Kongo kasana katareko karakogwa iyo mugwinya butatu wo ntiwokogwa ku Rwanda cyangwa kuri Kongo byifashe gute kugira ngo nabone
batanagenda kwishure ku kibazo cya Tanzania njya kugira ngo abantu batahukane byifuza amategeko hari icyo bita kuri cyo kitagite imigwinya butatu ukuvuga harimo ugushaka ku gihugu cyo cyene abe mu gihugu bahunze ugushaka igihugu cyabahaye ubuhungiro n'ugushaka kwa hashuri ugushaka ko Burundi rero twabitangaje kuva kera kuri ibyo bihugu byose ugushaka kwa hashuri kurahaye dushobora rero kubigwara nayo ni igihugu ushaka iri kure uyifuza wese atahe niho hasigaye ikibazo muri Kongo nta kibazo mbere yuko no kwigenekerezo ya 12/18 twakiriye gahunda y'ibyaha yavuye urusenda ariko yatahuka hari n'abaguma bazi nimwe bijyanye kandi niho bigatumbuye iyo babishatse bakiyandikisha baratahukana kandi azise kabakira kandi kabafasha atangorane akira gahage rero ntabwo abene wacu aho hakujya mu Rwanda urumva rero imva ntisigaye naho twaramaze kubishaba kwa mada kutera kamo mubu mene na hasheri kugulio kwa kira wali wote nchini kwa 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 kwa
impamvu none kuri mwebwe ni izihe inziti zini izihe iyo bavuze iyo mubashikirije yuko mwifuza gufasha abarundi bari mu makambi mu Rwanda inyishu muronka ni iyi ni izihe impamvu
eh murakoze cyane wazi ko hariho ikibazo baya hagati y'ibintu mu Rwanda nikanda ngaruka kubasha hari bavuga ati none aba bantu yabantu yuko butahagize neza nibuke namwe abahenge bakigisha muri azi yuko hariho amashyira hamwe yasohoye raporo ku ngingi ziri imana mu Rwanda ayo mashyira hamwe aremeza yuko hari abariko barigishwa ibyo kujyana ku bintu by'ibijyana ibyo byabemeje ku mugaragaro hari amaraporo yaratanze niyo kimenyamenya umujyi wa mbere wavuye mu Rwanda utera ikawa y'ibyitwa kimesi burayizi hanyuma ingwano nta rinda yamaze kuko ingabo z'u Burundi niyoyangiranwa ku isi bakunda ni kuvuga igitembero kejuru yateye igihugu ingwano ishobora kumara inyuma niko byagenze urundi byarakase icyo binjira mu cyitoki warebye mu Rwanda n'abanyenzi cyakije gute harabaye ingwano yarakubitswe kuko yakije mu biro umuye ugurisha n'ubundi byibaretsaho hariho n'abandi bavuye yaza gutera amakarambi impunzi ni zirafatwa bayerekane ku binyamakuru ziriko harimo ibintu byo mu Rwanda mwarabyiyemeye kubenesha amakuru n'ibibira yitwe abantu barabyivuze ibyo ufite agashisho ibyo leta yaramaze kubyegeranya yabishikirije ababijejeje ibyo bivuga ko murumva rero hariho amakosa yakoze nubwo se tuvuga ati kandi niko tuganira nta ngorane kuko nijya umubanyi niwe muryango twebwe abantu mu Burundi n'abagiye mu Rwanda ntacyo bapfa kuko bamwe bose basanze ibyo bagiye niga asanga kandi kimwe gahiye niwe rero twifuza yuko bigenda gutyo tugasaba rero indongozi iri ku Rwanda ko byakwikirika kugira ngo byemere ibyo tubiganire byabaye kugira ngo bihere hanyuma tujyane mu mahoro maze bene wacu batahuke abagendera aho bashaka kuko nk'uko muri Afurika y'Epfo umuntu ashobora kuza kuba ashaka abishyanze atagorane
tubandanyije ku kibazo cya Egide cyerekeye imiryango 23 avuga yuko yoba yarasubira inyuma icyo hari amakuru mu yafise ko kuri icyo kibazo
murakoze cyane ni kibazo nagira ngo ishobora kivuga ko nacyo nyine jewe nagiye bakaba ko nashoboye gukora mu kindi cy'imyaka 23 gice mu gihe cy'ikintu cyo gutakana impunzi amakosarera amanyanga hari n'ibindi byinshi hari ikintu rero bita bakanaki kugira ngo bakora twumvira icyo kintu bakanaki ni gishimo umukino n'abantu b'impunzi bakaba n'ibimebwe abo bantu bariyandikisha bagataha bagahabwa ifashanyo iyo yagiye kuyakira murazi ko atamungu bw'ifoto ibidahizwe imana ishimwe ntiyo bari benshi iyi yawe yavuze ntabyo nzi mugabo mvuze ni nsaba ko nzi ibyo bikunda kubaho kuri bamwe bamwe ariko atari benshi niyo bamwe b'ibinebwe badashaka gukora kandi ibyo kizira amaboko yacu niyo nabo akongera agasubirayo kuko barahunga bakamwandika hagera ko basubira kwandika bahunguka n'agatashi babigize akamenyero niyo nabo rero n'abantu b'ibinebwe harimo n'ubushumi n'ibibeshi kandi ibintu biteye isoni icyo gihe niyo ko twize gufata abatari bake hari mu myaka yaheze murazi yuko hari harahunze abarundi benshi haratandukanye gushyika mu bihumbi bibiri na cumi na kane na gatatu abarenga ibihumbi magana atanu na mirongo itatu bavuye Tanzania hehe bari mu makambi ya Bishimo bya Nkuna Katumba mwese murabizi hari abarenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu bahawe mu gihugu muri Tanzania ubu ibyo bari ibihumbi magana abiri babaye n'abandi benshi bari hanze ibyo turabizi rero ubu twabona twavuye akanobe kuko ugiye ufatwa mbere n'amategeko iki gute ubu ibihumbi bivuga bose bumva hariho ubuhinga bushasha no gusuzuma bwahunguka bwa bundi bita biometrike ya kushyiramo ikiganza nacyo nyabwo bigafotora ikiganza cyawe n'ibindi bikuranga ubu uzogaruka naho yose agasabye na n'ibindi kabahagaruka cyatuma kigasanga arimo cya gikumbe cyiza twe twifuza yuko amategeko akurikizwa shikare tabaye umusumo aha ndavunye akabeho wowe wabikora kugira ngo ntanasige kubikora ko ibyo yavuze birashobora kuba byarabaye nta raporo dufise muri rusange ndakana kuko ndabizi ko ingeso ze n'ibyo ku bantu babo gituramiye bamwe
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire na Thomas. Thomas wiriwe neza?
Wiriwe
urahora komene duzi ijwi ikibazo cyangwa icyumviye
ikibazo ni kimwe gusa ahanini ndiko ndabaza kubera iki bavuga ko abantu bahunguka ariko mu minsi mike y'inkumva hari abandi basubira guhunga bo bahunga iki hari ingorane nyabati ikindi kibazo ni kubera iki mu Rwanda ataba ariko baravayo n'abavayo bo bavayo batorotse Oba habuze iki kugira nka leta y'u Burundi igende ivuganya leta y'u Rwanda kugira abashobore gutahuka mu gihe abene b'u Burundi dushaka abene wacu ko batahuka mu gihugu. Kibazo cy'abanyeshuri ari cyo murakoze.
Urakoze cyane. Ibibazo byawe yagize icyo bivuze ko ariko kumbura arongera ko kandi Jonas uratwumva nawe?
Yego ndabumva.
Mahoro neza. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni icyumviro. Aho ngira aba barimo n'akabazo. Nashaka nk'uko nsanerekeza ku mutumire. Ko twumva rimwe na rimwe impunzi ariko usanga zitahutsemo ugasanga barimo baridoga bivanye n'uburyo baronkejwe muzo bamaze ijya minsi ya mbere bamaze gushika mu gihugu. Bategekanye iki kugira ngo nkumbure iyo midogo igabanuke bashitse babahe nyene twankenerwa dushobora ko kubamaze iminsi atangorane kubona ko barasa n'abaramenyera gahoro gahoro. Murakoze.
Murakoze cyane Jonas. Reka twakire na Demokrate. Wiriwe Demokrate. Mahoro neza.
Mahoro. Nagomba ikibazo cya mbere ndacerekeze kuri uwo mwunganizi w'umushikiranganji. None ko impunzi zatahutse mu ntara za Ruyigi ko bari barazemereye imbuto buce batera ku mutasura ko numva muri iyo migenzi bafite imyidogo yuko bataba baraziba hasi nisi baba baraziba hasi. Ikindi kibazo nagomba se n'ubaza uwo mushikiranganji ikihutirwa si gutahukana impunzi ahubwo ko kwihutira bihutire kuganira n'abanyepolitiki. Abanyepolitiki akaribo babanza gutahuka impunzi zigatahuka mu nyuma mu gihe umutekano wo bukwiye. Hasigaye nagomba ca ntera ka mu shyirango mutima kongoni na hasi kudokaza umutekano n'izo kandi z'impunzi kugira ibirwanisho twumva bitogwa mu makambi n'ibyo ugirira ingaruka mbi impunzi nk'uko byabaye ikamanyura ngaho muri Congo. Atungera umutekano bawukaze abo baba barayifatanywe nabo bagira amatohoza akwiye bajya baduha inkuru y'imvaho y'ukuntu ibyo birwanisho byari bigamije. Asigaye nagomba se n'utera ka mu leta y'u Burundi ireke kudadaza kuko impunzi itahuka mu gihe wese arafite icyatumye ahunga. Rero mu gihe icyatumye ahunga abona zitarava mu nzira ntakuntu bashobora gutahuka ha kuko abenshi bashobora gutahuka bigahita tukumva ngo batumyiziga mu nzuzi cyangwa hehe. Rero niba abanze baganira leta y'u Burundi reke kudadaza kuko urwaruka k'u Burundi nk'ubu abanyagihugu b'u Burundi bishwe n'inzara ubukene ubushomeri bwugarije igihugu cy'u Burundi ibyo byose bica umwana w'abanyepolitiki batagomba kuganira. Rero umushikiranganji amuteye akamu azagende ahanure kuko burya nubwo baguma badadaza atabagombye guhirika ubutegetsi nkaje mu biganiro ntawe ubibyoshika kuko atabadahariraniye bose ngo bicare ku meza baganire bashyire imbere inyungu za bene gihugu ibyo bintu ntawe ubibyoshika.
Urakoze cyane Demokrate ku kibazo n'icyumviro. Mushinganahe ntahiraja duhereye kuri Thomas ibibazo byiwe abaza ati hariho n'abahunga bo bahunga iki ati abo mu Rwanda ni kuki barinda gutoroka kugira ngo batahe ho mu bivuga kwiki.
Murakoze cyane ku kibazo cya mbere yavuze ati hari abatubasubira inyuma namaze kucishura ni bya bibebye bibaye bagomba kuzigudana bakakujya barazunguka.
Oya ndakeka Thomas bavuga mushinganahe ntahiraja ndakeka Thomas we avuga ku kibazo cereke abandi bo babahunga bava mu gihugu.
Ya ibyo aya makuru nayo ni nyuma niba dafata amazi ari afata kuri kibana nta abantu bari kubarahunga Burundi ahubwo abantu bari kubarahunguka abo navuga ni ba bandi umwe ishobora kugira ngo ifuri fashanyo ibyo twaje bise hari abishaye nyuma kandi tukatubwira kandi bafasha abantu bagahamwa ati kuki abo mu Rwanda badapfa Uganda ni igihugu cyikukiye cyizeye nka bifite politike yacu. Uburundi ni cyikukiye ifite yacu. Ubu mu Burundi dufise amakambi y'abakongomani afikane kandi tubafashije nk'ibidoga kandi kumurumba nawe tujya tubaka ikambi igira gatanu hariya mu Ruyigi kubera ko babaye benshi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi tubona ko hari amazi n'umutekano. Rero turashaka kuzabitegeka amategeko yo mu Rwanda mu gihugu ubona ko imeza yabo ari kwigisha abantu kurasa no kujya gutera hakakamara ibibazo by'imigenyamire abo bahinze ubwa mbere mwarabonye baboneye ari imbwa yaboneye ku mugezi ikabaro ikayaza n'ikibitoki n'abaje gutera amakambi aha kuri icyo kibazo ntibajya kudakishije kandi yacungishe hanyuma Jonas ati nibizime zimwe
zirindoga kumfunga
nasubiramo none amibuta yuko ibibazo by'ubukerere byarashize mu Burundi nizo ku isi yose ifungwa muri kandi kimwe hari ifungwa gufumba mu Burundi na gahomera bimwe nibaze bakura amaboko mu mpunzi bajye ku kibi aho yatwemeye guherekeza igihugu kandi kitaba babivuze ntabwo yabaga irimwo hanyuma n'abarundi barakunda barafashanya nta buri bigo bashobora gutera ariko n'abaganga n'abandi oya kugira ngo cyo 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 bibe n'igihe hateye n'igihe n'ubundi bukiye nawe ko intego twateranije isanyo harabaye mu cyito cy'amagara kera ko nayo mukiri na hadi atari yakiri niyo nagomba ndabwishye yuko ari ku bibe demokrate na wati nyirango yabagize byinshi
demokrate igifatanye n'ikibazo cha Jonas cerekeye mu rugi aho imbuto zitatanzwe cyo mubanza mukakigira cyo mukivuze ko kubijanye n'ubwo
kuvuga ko navuze yuko barafasha nyine ameza atatu kandi sigaye ishyira mu ifoto yare mu guherekeza abo bantu ku mbuto ariko hejuru abantu twebwe nyine turahanahana imbuto yo guteragira kugira ngo bigende neza nyinzi ya nta tafura sinye ko tanwa bihari kandi je ko tabiteguriye ikari problema neza hanyuma
yavuze ku bijanye no kugerageza kuganira nabo mutavuga rumwe kugira ngo kibazo cuko haba impunzi kive mu nzira muri rusange
ya mugihe ngo leta ntiyihutire gutambuka impunzi ngo niyihutire kugaragaza politiki umuntu arindiye kuzokira ari mu politiki aze kumurimira ngo ni ukuvuga yuko umuntu wese bijya mu buzima hari abantu akagira porogaramu yiwe umuntu aza kwishyura abanyapolitiki azokira mu bundi azagira ingorane kuko bose ariko barazigira si umunyapolitiki ataramifunguza si umunyapolitiki atakakwinjira mu itoro aba abanyapolitiki nagana kubwira ibiganiro byarabaye mu Burundi bihuza abarundi bose n'abarundi bibiri na cumi na bibiri zaserukiye ku rwego rw'intara abarundi ibihumbi bibiri na mirongo ine n'umunani ku mice yose y'igihugu mu makomine zaserukiye n'abarenga ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu hariho kandi n'abanyapolitiki zasabye intererano zabo barangira amanama menshi barasohora n'inzandiko barungushyira n'imihuza ubu dufite imigambwe mirongo itatu yemeka tubaye niyo yari ayisubiye kujya hamwe ubu ni mirongo itatu abayirongoye bose bari ino abatayiwe nabo akarewe nta nyangoma umugabo sibede nabo nyine bawusohokera baraha mwarabonye naho tuza kwibuka inshuye yo kwikukira nishuje barashize ko ntatse mu rwanda nko rw'abasore ubundi mukuru w'umugabo atayiwe n'ibambo n'ingero basode ariko ikintu gacyo rero simera ku mana ari ngaho ariko arakora aho ni duhendane abo bantu bangiye politika rondera nimba rondera hamwe bagomba gutemagaza ubutegetsi zawe ne bari gucungana nagomba kunyitsa ya marevolusiyo n'imyasezi ko atomoye abo ubu baracaromegwa kandi dusaba ibihugu byose byababitse ari nabo bari kubaterana na niza abantu bari mu mpunzi babashyira n'ibigwanisho amakuru yahaye biramenyekana dusaba ko bafatwa ahubwo bagacibwa urubanza kugira abarundi bacu imbohe babareke batahuke mu gihugu cyacu nicyo bagomba kubwira ariko baratwumviriza kandi bigerageza n'intero zitari nke mu Katari bitanze wese baramara ivuga kuri iyo raporo avuga ati ni ukuri ibintu bimeze neza aranemera ko yari gusura yasezerera ibiganiro by'iwe mukuri kwa gatandatu abanyafurika bari bakimaze kuba barataha n'abandi bagira batahe abarongoye ibiganiro baraje abenshi mu basigaye n'abari muri wa mugi baravuga n'ubutungane abo nabo rero byaje ibyo binyashinzwe ibyo bitomora ni gufatwa no guhanwa nta biganiro kuko icyo haba ingorane z'amakurikira byinshi mu Burundi kuko bazaga kwita abakurikira babareka bakabahana
reka twakire abandi banywanyi ba nyuma kuko turarangiza ikiganiro
hanyuma ibyaha bigahanwa maze kugira ngo ntibishire mu kugaruka
reka twakire abandi banywanyi ba nyuma Emmanuel ku murongo ararindiriye wiriwe neza Emmanuel
mwiriwe
urahora komeye
nayo turashima
masegonda make cyane ikiganiro kigiye kurangira mu kanya ikibazo cyane cyumviye
ofisi kibazo nari nkeneye kubaza umutubire umutumire mbo ariho ihangiro bihaye ryo gutahukana impunzi kandi icyo gikorwa ni cyiza abarundi nka bene wacu turagishima cyane tagomba kubabaza yuko ko izo mpunzi uko baziteye akamo zoba zitaba akamo bikwiye nyamba naho tutakitaba bikwiye ni cyahe bariko barakora kugira bashobore kwitaba ako kamo bo ikindi nagombe mvuge ngabona impunzi iyo zihungutse harige zinshi zihunguka usanga zifise amakenga zimaze gushika mu gihugu ziba zarapfuyemo ugasanga hariho nk'abikeka mu keza bagashaka kuba barazukirira nabi bazitera ubwoba ugasanga nyine basubiye kugira kagatima ko gusubira guhunga nagombaze yuko zoba zicungere ku mutekano ku buryo yuko atawoza ingo yikike nyuma atangure kuzihungabaniza umutekano.
Murakoze cyane Emmanuel. Reka duhe akanya n'ubundi mugenzi wawe kuko ikiganiro kigiye kurangira. Eric nawe nyine masegonda make ikibazo cyangwa icyumviye.
Jewe sinari mfite ikibazo. Ariko nari mfite ikintu ngomba guterera. Mugabo birazanye nk'aho mwenga zari ikibazo mu bisanzwe. Twebwe turi mu gihugu uko tubonekiye ibintu isuka abari mu buhunge babyumva gute hari influence politique kuko bajya abantu biragaragara neza ko basa abantu basise ibyo bababwira bakabwira ko mu gihugu batameze neza kandi c'est vrai birumvikana iyo utari ahantu bakubwira ati bugira ibintu bimeze uku umenga wubyumva niyo kavyihuse rero icyo shaka kuvuga abantu bari mu buhungiro bari mu nzira zibiri hari abagiye agize ubwoba yitanye ibyo twari turimo byinshi ariko hariho n'abandi bantu bagiye bazirehema kibajanye kuko opposition ntishobora kugira ingufu nka kita gihe idafise abantu menga bari mu buhungiro kuko abantu bavunye mu gihugu byumvikana ko kumenga ari umutekano njemva mu gisagara cya Bujumbura mu minsi yahera narabona ko hameze n'ubu ndabona ko hameze ubu n'ahantu hagendwa kereka imbere mu gihugu hagati icyo mbona abarundi ntibatahuke baze twubake igihugu cyacu kubera ko kuguma turi impunzi uno munsi n'ejo batubwirira kandi dufise ubu turi mu gihe kirima abantu bari bakwiye baza bagataha tukarima tukikora mu bukene turimo kandi ntituzava mu bukene tutarimo ikindi nacyo abanyepolitiki nibareke kutugira kudukimirako kuko bo bafise representere ariko tweho ikwiye tuguma tubafite ikime y'ibintu rero nagira nsabe umutumire bagerageze bayage hari ibiganiro bavugane hari kuvugana ukuri bajya abantu baguma mu buhungiro harimo abantu barimwo bafise ibindi byumviro kandi bari korompi jensi rero byemeza rero bari abarundi bashaka gutaha batahe tubaze igihugu cyacu.
Murakoze cyane Eric.
Yego
murakoze cyane. Murakoze cyane mu mesa mabaje ibazo n'ibyumviro tuko turaje ku musozo w'ikiganiro mushinga na Etance ntahiraje mu bushikiranganje bw'intwaro y'hagati mu gihugu ibibazo ibyumviro bya nyuma Emmanuel yashikije kubijyanye nuko leta akamo batera abantu kugira ngo batahe niba ko bakabashimisha barakitabira neza hama wongere duhe n'akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Emmanuel aravuga ati mbega uko mwabiteguye kugira batahuke ni kubiri. Yego cyane uraza ibiharuro by'ibihumbi bitatu na mirongo inani na mirongo ine n'icyo gihe tugeze ko n'iminsi isigaye uramanukanye kwihanga bitomoye noneho amazi yose n'ibyo ubundi yuko ariko yandikisha benshi ibihumbi bitatu ku munsi bo bari bazi yuko igihe kizana kitari mu mwaka icyo tuzaba turangije oya abakiriya cyangwa n'umugambi wo gushyika igihe cya mirongo itatu na rimwe kandi ibihumbi na cumi n'umunani tubandanye mu gihe bibikora nuko rero mbese nagomba kumuhumuriza kandi niko bimeze hanyuma Eric aravuga cyane ati burya abantu bari kuri bari gutanu bahunze hari abahunze ubwoba kubera itera ry'abanyapolitiki ariko kandi hari afite izindi ntumbero narigeze kubisigura ngaha hari abantu bishakira kujya muri za Amerika uwo ni umugwi wa mbere hariho umugwi w'abasuma n'abambuzi bagiye bize baturutse ubusho abo barimo hari n'abandi bagwi barabakoze abanyapolitiki barakwitika itege n'ibindi bikeza abo bari muri babishyize mu ibyo rero mubimenye ko ari kubimeze kandi ni bitandukanye intama n'intege hanyuma ibiganiro bigakwamaho
yavuze
n'icyose hari ubundi buguri ibiryango aha mu bindi biganiro birahari birahaba nibaze ufite ikibazo abishikirize kugeza hano iza abantu bizashikiriza ibyumviro byabyo uburundi bw'amabutege amaboko ku biganiro ku kibazo cyose mubona n'ikibazo cyo kubona ibihugu gutega kugira ngo babandane
amasegonda make cyane
shugaho kandi nabyo bibandanya atangora
amasegonda make cyane ku kibazo cyerekeye umutekano wabo bashitse mu gihugu amasegonda make
umutekano wabo leta yacungereye imirimo yabo leta yacungereye amazu yabo ikamucungera abantu gayemu nawe ni umutekano wa twese kandi twatanze amakuru tuzakira neza tukabafasha tugafashanya kuzi ibitero tuvuye ku bandi bose kandi nawe ni bahamagariye kuwuhagararira cyangwa ni hobi kimwe cyangwa ni bintu bya nabi mu guha makuru ya mbere z'umutekano kugira ngo twese duterane umutekano mu gihugu cyacu ndabaremeshe zimwe amahoro leta yacungira ibyabo n'amatorero yabo zibe kamucungira abana nayo
murakoze murakoze cyane bose mushinga na etance ntayiraja mu bushikiranganje bw'intwaro iyo hagati mu gihugu ikiganisha ari muri isanga ndabashimiye mwe mwese mwaterereye kuri mikro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masi ndashimiye na Deya bamfashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro mwese mugire umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio ijwi ya Amerika.